Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Aheruka kuvugira kuri France 24 ko bakurikiranwa n'ubutungane bazobanza gukubitwa intahe mu gahanga imbere ya vyose. Evariste Ndayishimiye yarabajijwe ko atotunganya ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, harimo abahunze igihugu. Abo umukuru w'igihugu avuga ko bategerezwa kwitaba ubutungane bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Bamwe mu banyepolitike babona gute iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye? Nivyo tugira tubashikirize mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2026 munyonyo mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Ku munsi wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ba France 24 na RFI, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabajijwe ko atovugana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe baba bari mu gihugu canka bahunze.
Yes, so qui se négocie et ce qui ne se négocie pas. Par exemple, la justice ne se négocie pas.
Aha Evariste Ndayishimiye avuga ko hariho ibishobora kuganirwa ko, ariko ngo hariho n'ibindi bidashoboka nk'akarorero, ngo ibijyanye n'ubutungane nta kubiharira ko bibaho, ngo ntushobora kwica umuntu hanyuma ngo ucuvuga ko wipfuza kuganira na leta ngo koba ari kudahana, kuko ngo hari habakozwe ko n'ivyo byaha basaba ko ubutungane bukora. Ahavuga kandi ko mu bijyanye n'ivyaha atakumvikanisha abantu bibaho, ariko kumaze gukubitwa intahe mu gahanga ashobora guca koresha ububasha bwiwe bwo gutanga ikigongwe, ariko ngo ubutungane buzu bwa mbere. Urongo irunani sefor Arusha Frederic Bamvuginyumvira abona ko Evariste Ndayishimiye atarakwiye kwigenza gutyo, kuko ngo igihe leta yemera kuganira na CNDD FDD harimo abari baciriwe urubanza rwo gupfa, kandi ngo nta na hamwe uwo muhari wari wafatishije umuheto.
Iyo hageze ibintu by'ibiganiro abantu bari ku butegetsi umwe bari ati ganira na bene wanyu, kenshi bavuga bati ntaho bafashe ngo bahiyitirire, ati kubera izombo jewe ntacyo mbara twoganira. Ibindi kandi bikunda kuvugwa ni uko atanenga bemera ibiganiro nubwo baba bumva barembye kugutinya abantu babo babashize ku butegetsi babafasha kuguma ku butegetsi. Rero ugasanga mwene izombo kuryanga nezereze abo bantu biwe baba batashaka ibiganiro bashobora kumuhungabanya mu butegetsi bwiwe, usanga kenshi budashemeye, kuko iyo utatsinze amatora ubwo muhungabana mu mutima ukibaza ati bajya abantu banshigikiye ejo barashobora kumbwira bati reka erega uribuka ko ari twebwe tugufashe mu mugongo. Ndavye ibihe twaciyemwo ndasanga ko twebwe aho twari ku butegetsi twasabye yuko abase NDFDD twoganira naho atabari bwafate naho ingwano ubona ko vyukuri bari bageze kure, ariko twavuze tuti abo bantu n'abarundi reka bo ahubwo baze tubacishe mu nzira bige bamenyere gutwara ejo badusubirire mu ngata bamenyereye gutwara. Nuko gusa atari byo twabonye muti ntabyo bagirizwa baharagirizwa amaraso, kuko baragize ibibi byinshi bariko baragwana mu ishyamba. Muribuka ibyateza, muribuka ibyabuta, muribuka ibyabugendana, harimo n'abari baraciriye imanza zo gupfa. Ariko tavuga tuti ku neza y'abarundi, kugira abarundi bagira amahoro reka tubazane bose baze twicarane tuvugane ingene intambara ihagarara, ubwa kabiri ingene bari binjire mu gihugu, hanyuma nabo bagira icyo baterereye mu guteza imbere igihugu cyatwibarutse. Uko niko twavyumviriye. Yo yishuye kurya rero wamenga ibyo yabyibagiye.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba, Frederic Bamvuginyumvira amenyesha kandi ko n'ivyo abo bahunze bagirizwa bidafashe.
Intango ni wari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza be n'umugambwe wiwe bagenga baraneteza ngo tubwiriza kugira manda igira gatatu, naho amasezerano yarushata abivuga ukundi, naho bwirizwa nshingiro ribivuga ukundi, twebwe ku nguvu zacu turahase ikirimbo cya gatatu turakigira maze utabishaka turabi yava yimende. Uyu munsi rero barashwatanishije maze inganda ziratikira abantu barapfa abantu barahunga abandi buzura iminyororo ngaho uyu munsi ngo barya bacyatse gutembagaza ubutegetsi none nderashatse gutembagaza ubutegetsi yari inkuru nza n'umugambwe wiwe nibo bari bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi nikimenyamenya ingene urubanza rwagiye gucika ruvuga ko vyukuri bijya bintu bagize byateye kubiri n'amasezerano ya Arusha bitera kubiri nibwirizwa nshingiro bitera kubiri nibwirizwa rigenga irya community ya East African Community none ni kuko uyu munsi batavuga bati urubanza rwavuze uko reka natwe twikosore tuvuge tuti abarundi nibatahe hanyuma duheze tuganire tuvugane ngene dutwarana maze amahoro aba amahoro
igihe intumwe idasanzwe ya ONU ijejwa gateka kazi na muntu mu Burundi yonge gwikiringo cy'umwaka ishira hamwe mpuza makungu ONU ryari ryasavye leta y'u Burundi kugiranira ibiganiro nabegwa bose n'ingorane zihanze igihugu aha akaba ari naho turangirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 2026 munyonyo mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho butaha
cyari ikiganiro ku isoko.